కరం. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwongeye kwirirwa, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Burundi imyaka 29 irashize President Melchior Ndadaye yishwe, umugambwe Sahwanya Frodebu yarimo uracyategereje ubutabera kwigandagurwa rye.
Gusaba Leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane nk'uko bishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza, harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barenguswe imbere y'ubutungane.
Pierre Claver Nahimana ni umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu wari uwa President Melchior Ndadaye. President Ndadaye wishwe muri kudeta yo ku itariki ya 21 y'ukwa 10 1993. Norvege yataye muri yombi umuntu itavuze amazina ushakishwa n'u Rwanda rumukekaho ibyaha bya genocide. OMS yatangaje uyu munsi kwizaba ihagaritse igihe gito doze ebyiri zari zisanzwe zitangwa z'urukingo rw'indwara ya kolera. Muri Madagascar, President Rajoelina yirukanye ministre we w'ububanyi n'amahanga kubera intambara yo muri Ukraine. Mbahaye ikaze rero amakuru arambuye n'inyuma y'aka kaziki. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Norvege yataye muri yombi umuntu ushakishwa n'u Rwanda rumukekaho uruhare yaba yaragize muri genocide mu 1994, ariko Norvege ntiyatangaje amazina ye. Eugenie Mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Uyu munsi kwa gatatu nibwo uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 ukekwaho kugira uruhare muri genocide yatawe muri yombi. Uyu mugabo yafatiwe mu murwa mukuru wa Norvege, Oslo, nyuma y'uko ubuyobozi bw'iki gihugu butangaje ko ari icyifuzo cyari cyatanzwe ko yafatwa. Umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku byaha byibasira inyokomuntu muri Norvege, Fria Elise Kajayeras, yavuze ko bakoze amaperereza menshi afitanye isano n'ubusabe bwo guta uyu mugabo muri yombi, yongeraho ko hakiri kare kuba hatangazwa icyayavuyemo, bityo avuga ko nta byinshi ashobora kuvuga. Kugeza ubu, nubwo byatangajwe ko uyu mugabo yatawe muri yombi ariko ntawuzi igihe yafatiwe, kandi n'amazina ye ntiyatangajwe cyangwa ngo havugwe icyaha nyirizina yakoze.
Eugenie, urakoze. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uyu munsi yamaganye ibibera mu ntambara yo mu ntara ya Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia, avuga ko biteye agahinda. Fidel Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru.
Tedros Adhanom Ghebreyesus yagabishije ko ingingo zihutirwa zikenewe gufatwa kugira ihonyabwoko ntiribe muri Tigray. Yatangaje ko amakungu atarika arakurikirana bihagije ibiriko bibera muri Tigray. Yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku cicaro c'ishirahamwe OMS mu gisagara ca Geneve mu gihugu c'Ubuswisse. Ghebreyesus yamenyesheje ko umwanya usigaye ari muto cyane muri iki gihe kugira ihonyabwoko ntiribe mu ntara ya Tigray. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aturuka mu ntara ya Tigray, yariyamirije inshuro zitari nke ukugena ibintu byifashe muri iyo ntara. Yamenyesheje ko byamunaniye ko yihangana kwitotezwa n'impaka rikogwa ku basivile muri Tigray. Ghebreyesus avuga ko abanyagihugu bo muri Tigray bimwe serivisi zangenerwa kuva ingwano itanguye kwaduka mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2020. Yatangaje ko atahandi hantu na hamwe ibintu bishobora kumera nk'uko ku bantu miliyoni 6 mu kiringo kigira hafi y'imyaka 2. Impungenge z'amakungu ziriko zitera ziyongera ku bafatiwe mu ngwano iri kibera muri Tigray, aho inteko za Leta ya Ethiopia n'inteko zituruka mu gihugu kibanyi cya Eritrea zongereje ibitero byazo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ibintu biriko birayanzara mu ntara ya Tigray kandi biriko bigira ingaruka ziteye agahinda ku banyagihugu baho. Abategetsi ba Leta ya Ethiopia batangaje ku munsi wa kabiri ko bafashe ibisagara 3 byo mu ntara ya Tigray, aho ingwano hagati y'inteko za Leta n'abagwanya ubutegetsi iri kibera kuva mu kwezi k'8 inyuma y'uko agahengwe gasambutse.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Nigeria abantu bitwaje imbunda ejo kwa kabiri bateye ibitaro bica bamwe mu bakozi bashimuta n'abandi muri leta ya Nigeria iri mu majyaruguru y'igihugu. Fidele Niyongabo.
Inkozi z'ikibi zirondera amafaranga zaranyuruje canke zirica abantu amajana n'amajana mu ruyaruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abategetsi ba leta ya Niger batangaje ko abagwanyi b'umugwi intagondwa z'abayisilamu Boko Haram bigaruriye ibice bitari bike muri iyo leta, baha amafaranga abanyagihugu bakabinjiza muri uwo mugwi kugira bagwanye leta. Amakuru aturuka mu bitaro itero cyo ku munsi wa kabiri cyabereyemwo yatangaje ko abakozi bavyo barenga 20 banyurujwe harimo inshuti z'abagwayi. Amakuru atangwa n'abajeje umutekano yatangaje ko abantu babiri bishwe inyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bateye ivyo bitaro bikuru ari benshi cyane. Buramatari wa leta ya Niger, Sani Bello, yatangaje ko igitigiri kitari gito c'abantu bishwe mu gitero cyo ku munsi wa kabiri cyakozwe ku bitaro bikuru Guru General Hospital, igitigiri kitatangaje c'abandi baranyuruzwa harimo n'abakozi bajejwe ubuvuzi. Yamara ntiyatangaje ku buryo butomoye igitigiri c'abantu bishwe. Muganga Dare Godia Ishaya ayoboye ishyirahamwe ry'abaganga muri Nigeria yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko abanywanyi b'iryo shyirahamwe 20 banyurujwe muri uyu mwaka. Ibyo byatumye bamwe muri bo bahunga igihugu kubera umutekano muke.
Ijwi rya Amerika. OMS yatangaje uyu munsi ko izi izaba ihagaritse igihe gito doze ebyiri zari zisanzwe zitangwa z'urukingo rw'indwara ya korera, izatanga ahubwo doze imwe biturutse ku ibura ry'izo nkingo no kuba indwara igenda yiyongera ku isi. Fidele Niyongabo nanone.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko iyo ngingo idasanzwe yerekana ikibazo gikomeye cy'uko incanco zihari mu bubiko muri iki gihe zidahagije. Ni mu gihe ibihugu bya Haiti, Siriya na Malawi biriko bihangana n'ibitigiri binini cyane by'abandura korera yandukira biciye mu mazi n'ibifungurwa byanduye. Gushika ku itariki 9 z'uku kwezi kw'icumi, Haiti yemeje abantu 32 banduye korera hamwe na 18 bahitanywe n'iyo ndwara. Abandi bantu batari bake baracarindiriye kwemezwa ko banduye umugera utera iyo ndwara. Ishyirahamwe OMS ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ku ingingo yaryo y'ukuba rirahagaritse gutanga doze zibiri z'urucanco rw'ukwirinda korera bizotuma doze z'ubwo rucanco zikoreshwa mu bindi bihugu kurushiriza. Ni mu gihe kwiyadukiza kwa korera kuriko kuriyongera mu bice bitandukanye byo ku isi. Ishyirahamwe OMS rivuga ko doze imwe y'urucanco rw'ukwirinda korera yerekanye ko ikora neza mu mugambi wo kwishyura kukwiyadukiza kw'iyo ndwara. Naho ikiringo cyo gukingira abantu iyo ndwara gifise aho kigarukira kandi bisa nuko ico kiringo ari gitoyi kurushiriza ku bana.
Eugene Mukankusi na Fidele Niyongabo, murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa@ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Imyaka 29 irashize kuva umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokrasi Melchior Ndadaye yishwe. Umugambwe Sahwanya Frodebu yakomokagamo uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye. Pierre Claver niyo nkuru ukorera Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye.
Imyaka 29 irarumanye Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokarasi agandaguwe. Umugambwe yakomokamo Sahwanya Frodebu ukobuke yuko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabi batumye. Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agigwa incungu ya demokarasi.
Turongera tugashima intambwe utungane vyo mu Burundi bwashyizeko yo gushengeza mu butungane ibihangange ese ihirikwa ry'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki 21 gicugutu umwaka wa 1993. Gusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane nk'uko ibishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza, harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barenguswe imbere y'ubutungane. Umugambi Sahwanya Frodebu gusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko gukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri icyo gihe imfubyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi warasaba indishyi y'akababaro.
Uwo mugambwe watangaje ko hari abamaze iminsi baguhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanye. Ico bikoze Nahimana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise.
Abarundi bonyene niho bari muri ibyo. Twama twumva yuko abantu benshi bavuga ati murarara neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye. Turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya oya murarara neza aho ndaze bamwica ngaha mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari babatutsi babahutu bagira bati nimubikore ibyo twebwe ntacyo tuzi.
Ubutungane bw'Uburundi buherutse gushira habona urutonde rw'abantu 17 bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'1993. Abenshi muri bo bari intwazangabo mu gisirikare. Ku isonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara Burundi aherutse kwitabira Imana mu gihugu ca Mali, Major Peter Buyoya, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera. Abari mu gihugu barafashwe barafungwa barimwo General Celestin Ndayisaba, abakoronere nka Gabriel Gunungu, Rora Niyonkuru na Nise Nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru. Abandi barahunze igihugu barimwo Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose, abandi bakategwa gufungwa imyaka 20, bagirizwa ibyaha bitatu bikuru bikuru: ukwica umukuru w'igihugu, gutembagaza ubutegetsi, hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umunyamategeko Jean-Vier Bigirimana akurikirana ya gufi iyo dosiye yemeza ko urwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umwozo w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Icyo bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari abamugandaguye kandi yuko aboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwo, ahubwo ni ikintu cyiza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe, bufata akantu kamwe mu bintu byinshi, tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko.
Ubwicanyi bwahitanye Perezida Melchior Ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu ONU ivuga ko barenga 300,000 bo mu bwoko bw'abatutsi. Naha umugambwe Sabanyafrodebu usaba ko ukuri kumenyekana.
Harabaye amakete ariko Frode yaje kuvuga iki bintu sibyo. Icyo gihe procureur general yarahari yaraciye ashyiraho umurwi wakwiye mu gihugu cyose, aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho. Nkumbure ikibazo kihari, mbega byaraheze, mbe ni kuki ubu bitosubigwamo.
Idose y'ubu bwicanyi yashinzwe mu mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever. Gusa abacitse ku icumu muri iyo myaka yo kuva muri 1993 bavuga ko uwo mugwi sever udashaka kwitaho ibyabo maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Sever wemeje ko bwahitanye abahutu benshi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika. Tugume mu Burundi. Imiryango irenga 50,000 iba ku mitumba 7 yegereye inkambi ya gisirikare ya mudugudu birukanwe mu masambu yabo. Ni nkuru radio Ijwi rya Amerika yakoze yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Vendayishimiye na ukorera i Kigali mu Rwanda.
Iyo miryango yirukanywe mu matongo yayo mu kwezi k'8 k'uyu mwaka. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu avuga ko iyo miryango yategetswe n'umukuru w'ikambi ya mudugudu kwimuka ikarondera handi ja kuba, kuko ikambi ikeneye ayo matongo kandi ko ara ya leta. Abanyu bamwe mu banyagihugu birukanywe muri ayo matongo.
Kebwe rero basokuru badufise matongo badusigiye batoza kuba turiko turarima ugeze zisaha barayadukuyemo igisirikare cyarayadukuyemo. Ikibazo dufise rero ni inzara irisha abantu, twebwe turahwereye
databukwe numwe mu bari bararose iryo tongo yari yarirose ku mwami na rusage ubwo rero abana yari yahabyariye bari bashaje umugabo wanjye yapfuye ahamaze imyaka 65 kandi niho yari yaravukiye bakihaba rero ni iyo kambi y'igisirikare ngo ntane yari ihari iyo kambi ishikiraho hane gihungwe yaje isangaho abanyagihugu aribo batanguye kuhaba
ibintu biruko mu gihe aba banyagihugu bavuga kwa matongo aribo batanguye kuyashikamwo imbere y'uko ikambi ya mudugudu ihashikamo mwaka w'1985 uyu mutama w'imyaka 76 avuga ko ariho yavukiye yemeza kwa matongo ara yabobwegu
44 mvuka kwezi rumushi basuko na basokuruza batumye kwa matongo ara yari heteshwe nta namba uyu munsi mu 2022
abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bayiganiye ko babujijwe gusubira gusoroma ibyo bari bararimye icibagiwe coco no gusubira kuyarimamwo ubuserukire mu gwa abanyagihugu baturatujwe mu matongo bavuga ko ara yabo Pascal Nzikwinkunda avuga ko ingaruka mbi zimaze kwibonekeza kuri bamwe muri abo harimo n'imijyango irenga 20 imaze guhunga igihugu
inzara kuna mutumba iriko iracibitse camabuye no kuvuga hariho abo twikeka ko bamaze kwicwa n'inzara hariho umutama ageze mu zabukuru ayuka gupfa uvuga turikeka ko yoba yishwe n'inzara yari ntawe niko yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itasha aho zahaca itasha urumva bica bibi inzara igeze ku rwego rwo hejuru kuva bafashe amwe kose rero mu minsi imbere turahunga tutazi yo duhungira
isoko ryacu ritubwira ko kugeza ubu igisirikare ataco kirashikiriza kuri ayo matati ari hagati yacu nabo banyagihugu ariko buramatari w'intara ya Bubanza Nizigimana Kreofasi avuga ko ikibazo yagishikirije inzego zo hejuru aho hari ku munsi wa mbere w'indwi heze abanyagihugu bagiye kugaragaza umubabaro kubiriwe yongeye uburongo yabavuga ko banyazwe amatongo avuga ko bitwaye ku nzego zitandukanye zo mu ntwaro gushika no ku muhuza w'abarundi ariko kandi abandanya avuga ko bakeka ko ari umugwi w'abasirikare bo mu nzego zo hejuru wabo ugomba kubanyaga utwabo
ni hamwe ikintu umurundi wuna musa kwereka imbere utabona ibiri inyuma igituma tubona iko ibi bintu ari ikintu kinyegejwe inyuma y'ikindi nuko ibikorwa bazanye atari shasha ari bya bindi byahora bikoregwaho
umugore w'umutumba Rugunga umwe mu bibako n'imijyango ivuga ko yomowe mu matongo yabo Ruvugo Celeste afise cyasaba umukuru w'igihugu kubw'abarongoye
na handi hantu hasi hejuru hariho bashobora gukubita isuka ataraya matongo yukuri turasaba Sebarundi ko yogira ica koze nk'abantu tujejwe intwaro dusanzwe duserukira bene gihugu turafatwa n'agahinda kenshi iyo tubonye abene gihugu dusanzwe tuvugira bariko bibamwe bahunga bava mu gisagara kubera ikibazo babuze aho bakubita isuka
umuhinga mu bijanye no gutunganya amatongo avuga ko ingorane z'amatongo ziri hagati ya leta n'abanyagihugu leta zifisemo uruhara na cane cane kuva mu ntwaro y'abakoloni kubwa Emerine ukuri asigura ko abadagi n'ababirigi bari bashinze ko amatongo yitirirwa leta ari amatongo atagikorwa ariko arakoregwamwo na bugingo nubakaba ariko bikiri uyu muhinga arafise ica hanura leta mu ntumbero yo gukinga amatati n'ingaruka mbi ku banyagihugu afatiye ko haheze imyaka myinshi ikambi ya gisirikare kare ibanye neza n'abarongoye
twivuza ko leta yogira ivya expropriation aruko yabuza ahandi ifasa tu umwaka zogira expropriation nka 20 nzozigira mu ntariri mu ikomini iyi zobangira nkore imigambi iyi icitegura n'umuzibukiro buryo umuntu bazomwimura bace bamuha n'umuzibukiro na cyane cyane ko umuzibukiro leta ushize kugihe ubu wawudugije kugira ngo umwene gihugu ntarengane
iyi miryango irenga 5000 iriko yimugwa mu matongo apima igitari zirenga 1000 ziharugwa ko gudindwi turi mu makomine 3 imwe ni Buganda yo mu ntara ya Cibitoke iyindi Bubanza hamwe na Gihanga ziri mu ntara ya Bubanza iri mu kambi ya mudugudu ikora ibikorwa byo kwitegurira gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru turacyakomereza mu Burundi nanone imiryango 30 yabo mu bwoko bw'abatwa baba hafi y'umurwa mukuru w'intara ya Cibitoke bavuga ko babayeho mu buzima bubi barasaba gufashwa buramatari w'intara ya Cibitoke wabahamagarira guhindura ingendo bakajijukira ibikorwa byo kwiteza imbere nk'abandi barundi bose. Nayo ni inkuru y'ijwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, muregezweho na Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Utanguye kuduga kuri uwo mutumba wa Rukana aho babatwa baba ku birometero 15 uvuye ku mugo mukuru w'intara cy'Ibitoke, ubona utuzu twa mitego utwo natwo twubakishije ibiti n'ivyatsi n'uduhema twatabaguritse. Uri kure ukibaza ko tubamwe ibikoko, ariko hashitse wakirwa n'abantu bihebuye. Abarundi banaho nikora biganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika yo bagowe.
Turamerewe nabi ngaha, ntacyo dufashwa, tubayeho nabi, tuba mu nzu z'ingondano, abandi barapokera nturonka, turabayeho nabi, n'ukuri tumerewe nabi rwose.
Ndasonze, ndamerewe nabi, singira n'inzu mbamwo, ndasembereye, n'ikigoyi kiri mu kunyitsa. Ntitugira icyo tutamira, abana baraza ku ishuri, mugabo nta myambaro bagira.
Hari kindi abo yita basangwa butaka babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika nuko abaserukira basa n'ababibagiye, kandi bumva abandi basangiye ubwoko bama bagendewe bakaronswa imfashanyo.
Tuhabaye nabi nabi n'abategetsi ntibatwitaho.
Ntacyo nuko kubakirwa ntabandi, natwe tukafashwa imfashanyo yaboneka tukafashwa ntabandi, mugabe kiri imbere bosaba yuko babambura ko twubakira, murabona aho turi, ibi ntitumerewe neza.
Leta nizi tufase nk'uko ifasa abandi, itwubakire, itusira hakomeye nk'uko basize abandi hakomeye. Twobasaba imfashanyo botuzanira natwe tukamererwa neza.
Mu mashyirahamwe yishinze guharanira agateka k'abatwa bavuga ko imibereho y'abo Barundi igenda ihura n'ubwo bukene buvugwa n'abo baba ku mutumba wa Rukana. Nishure Gilbert aserukira ishyirahamwe Terimbere batwa dukingira ibidukikije mu ntara ya Cibitoke, avuga ko ibishikirizwa n'abo bantu abo nikora bama babitangiye ivyegeranyo ku nzego nshingwantwaro.
Twebwe twama twavuze kenshi cyane twerekana iyo ngorane aho usanga umutwa abayeho mu buzima budasanzwe, kumbure se ubukene bukamugariza inzara, tugaca tuvuga duti none mubona twokora iki. Turagerageza kubivuga imbere kumbure se y'uburongozi buturongora, ariko turabona kumenga ikibazo nikirarontegwa inyishu nk'uko byatezwa kugenda.
Buramatari w'intara cy'Ibitoke karemeza ko bamwe mu barongoye na cyane cyane abo mu bwoko bw'abatwa afisi ibibazo by'ubuzima, bizoza karema ariko aragiriza baba ku mutumba wa Rukana kugurisha imfashanyo bama baronkejwe bakaguma basegerereza. Uwo mutegetsi akabasaba kuvavanura n'iyo ngeso bakaja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere nk'abandi Barundi.
Tugeze aho abantu bose bakorera hamwe, aho batwa bavuga yuko batubakirwa amazu nibaje hamwe n'abandi, hariho ihuriro ry'abatwa nibarijemo kugira ngo nikiwese kiratanga gitango muri iryo huriro baraba bubahaye nabasigaye. Kandi ikibazo bagira nuko ibyo bagiye bararonka aho hambere byose baca bagurisha bakemera kwibera ko kwakuni nyina bavuga mu murwango ngo fahabaye, ariko umungu w'amatungo yaradze.
Naho biruko hari byinshi byerekana ko leta iri kirafasha Abarundi bo mu bwoko bw'abatwa mu iterambere. Akarorero ka hafi nako mu gisata c'indero. Muri icyo gisata leta yafashe ingingo muri uno mwaka w'ishuri kw'abana babatwa bahejeje ishuri nshingiro bafise 36% mu kibazo cya leta baja mu gice cya kabiri cy'amashuri mu marise afise uburaro kandi ku buntu, mu gihe abandi bana bo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi baronsa ayo manota biga bataha mu miryango yabo.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda bavuga ko bahangayikishijwe n'ibura ry'imvura n'izuba ryinshi ritwika imyaka bahinze, bafite impungenge ko inzara izabatera. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru irambuye.
Bamwe muri abo bahinzi bahinga mu nkambi ya Rusenda, abandi mu misozi yunamiye inkambi, bavuga ko kuva mu kwezi kw'icyenda nta mvura iragwa mu mirima yabo, kandi ari cyo gihe bari basanzwe batereramo imyaka. Byangandora Alex ni umuhinzi w'imboga muri inkambi ya Rusenda.
Rero uruzuba rubayeho rurarenze n'ibiti biko biruma, nibyo duheruka gutera byose byarumye. N'ahantu hitwa ngo ni mu myonga hose haragize gute harumye, aho waziga ati mu mezi abiri atatu imvura izoza gukoroka namaze gusoroma, ibitengwa byose twateye byose byarumye kubera uruzuba. Rero natwe by'impunzi turi ngaha mu Rusenda nukuri turahanzwe n'iki n'inzara ivyerekeye ikirimi ukurima aho turima harahari hariko nyamara uruzuba rurabaye ndanse.
Aba bahinzi bashimangira yuko bashobora kwibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwa n'ishyirahamwe rya Runi ryita ibiribwa rya Pamu yatindaga kuboneka.
Twebwe ikibazo cy'uruzuba cy'ahantu mu Rusenda n'ukuri kiratubangamiye. Twahora tubona imvura mu kwezi kw'icumi igwa irengarenga zigatoha, isombe zigatoha. None ubu n'ukuri izuba riraturembeje, twatirwa n'uko imvura igwa kare tukadugiye ruguru, tukagenda muri ba banyabutaka bino twasanze bakaduha akazi tukarima, cyangwa se warose n'udufaranga ugakota hurima. None ubu urabona izuba riraturembeje, imvura yase kugwa. None n'ukuri twashaka n'ukuri namba hari amashyirahamwe yo twitaho, twega barefuge bo mu Rusenda batwiteho bareko batuzanira udufungurwa tujya na nyamafaranga twapokeye tuvuze gusuma ntituronka n'ibyo dusuma.
Kankindi Irene n'umwizi wo mu nkambi ya Rusenda aba muri village ya gatatu avuga yuko uru ruzuba rwatumye bimwe mu bifungurwa byari bisanzwe bihingwa mu Rusenda biduga ibiciro.
Irengarenga twahora tugura inoti y'ijana, ubu zigeze ku mafaranga amajana atanu, urutomati rumwe n'amafaranga amajana atanu. Naye ikibagiro cyo n'intore ntizivugwa, ntitugije intore. Ibintu byabaye akumiro mu nkambi ya Rusenda, ndetse n'ababanyi batwakiriye uruzuba rwaturembeje, tugira turacyagenda kurondera udusombe bakatwirukako kubera ko nabo ariho basoroma. Ebana tuwe mu nkambi ya Rusenda turahanzwe cyane gose, nk'amashyirahamwe mutwitayeho murakwiye kuraba inyene mwo tugarukira ko kabisa turahwera n'inzara.
Kubera ibura ry'imvura riri muri aka karere, usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zije gushakira imirimo mu bindi bice byegereye imigezi.
Bamwe bariko baragenda bajya mu za Karemi, abandi bajya Rubumbashi, ubu n'amatike yabaye make, abandi bajya mu za Katanga. Nabwo Katanga naho nyine yamaze kugira ikibazo hariya mu za Murongwe, naho nyine hagize ikibazo nk'iki nyene cy'izuba. Niyo mpamvu abantu benshi bariko biyumvira ko babova ngaha hantu, kuko urabye ngaha hantu nta gitegwa kindi gishobora kuba cyohategwa usibye umwumbati, kuko urimo ku misozi mugabo ibindi bitegwa impunzi zari zagerageje kwiyarangiza igatera ibishoboka byose aho hantu naho ari ku misozi mugabo bitewe n'uko imvura yahagaze. Ubu abantu benshi bariko barimuka bitewe n'abadeproje benshi bariko barimuka bava ngaha hantu.
Yves Hamuri akorera ishyirahamwe rishinzwe ubuhinzi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko ibura ry'imvura rizangiza iki gihembwe cya mbere cy'ubuhinzi. Si abahinzi bo mu Rusenda gusa bafite iki kibazo cy'imvura, ahubwo n'abandi bahinzi bo muri Fizi, Uvira na Mwinga na bavuga ko bafite icyo kibazo. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uko kazi iki murakamenyereye, nakatubwire yuko tugeze ku musozo w'aya makuru. Muri makeya mbibutse zimwe mu ngingo zikomeye z'aya makuru twabagejejeho. Norvege yataye muri yombi umuntu ushakishwa n'u Rwanda rumukekaho uruhare yaba yaragize muri genocide mu 1994. Norvege ntiyatangaje amazina ye, gusa yavuze ko afite mu myaka ya za 40 y'amavuko. Mu Burundi imyaka 29 irashize umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokrasi Melchior Ndadaye yishwe. Umugambwe Sahwanya Frodebu yakomokagamo urasaba leta n'urwego rw'ubutabera kwihutisha dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye muri kudeta yo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 1993. Mu Burundi kandi imiryango irenga 5,000 yarituriye inkambi ya gisirikare ya Mudugudu ni muri Muramvya nako Muramba barira ni muri Bubanza birukanywe mu masambu yabo mu kwezi kwa 8 gushize. Bavuga ko leta yabambuye ibyabo, leta ikavuga ko ari amasambu yayo. Ndahabangaba bemeza ko bari bayarimo kuva kuri basekuru na basekuruza. Mu Burundi nanone imiryango 30 yo mu bwoko bw'abatwayo yo muri Cibitoke ivuga yuko ikeneye gufashwa abategetsi bati nimwishyire hamwe mwiteze imbere. Maze rero nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose, mbashimiye ko mwahisemo Radio Mukunda Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, murakarama.